yenererano y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha akanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafite ijambo.
Mumviriza Radio Inzamba gateka kawe ndabifurije ikaze muri kiganiro cy'ugwaruka ndafise ijambo. No munsi tuza gucija nino ikiza cha coronavirus tugarije ibihugu bitari bike ku isi. Mugishikizwa na Francine Kanyange mu buhinga bw'ibyuma fatikanije na Innocent Kubwimana.
Ndafite ijambo.
Ikiza cha coronavirus chatanguye kwibonekeza mu Bushinwa mu mpera z'umwaka uheze, kimaze gufata ibihugu birenga 155 ku isi nk'uko ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu OMS yitaho amagara y'abantu ku isi. Ibyerekana abantu bababa 200,000 nibo bari bamaze kwandura iyo ndwara gushyira kuri uyu wa kabiri. Abarenga 70,000 nabo iramaze kubahitana. Ibihugu byo mu mugabane wa Buraya ubu nibyo bisigikajwe n'icyo kiza kitasize inyuma na bimwe mu bihugu byo muri Afrika. Mu bihugu bihana urubibe n'u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda na Tanzania, naho nyene haramaze kwibonekeza abagwaye iyo ndwara. U Burundi bwarafashe ingingo zo kwikingira icyo kiza cya coronavirus. Muri izo harimo ugushyira kwabo abantu bashyitse mu Burundi bavuye mu bihugu bimaze kubonekamo iyo ndwara, hamwe n'ibihugu byose bigize ubumwe bwa Buraya mu kiringo cy'iminsi 14, hamwe no guhamagarira Abarundi bose kugira isuku. Kugaruka mubona ibiriko birakogwa bikwiye kugira ngo ntihagire abahitanwa n'iyo ndwara mu Burundi. Mukanya ikiganiro kirabandana.
Amazi meza afite akamaro ari hehe?
Ijambo rya mbere turihe ugwaruka ruri mu Burundi. Alex ati biriko birakogwa ni byiza mu kwirinda coronavirus, ariko ngo nuko mwikurikizwa byavyo hajamo umunzi.
Kwe cyara abantu benshi bavuye hanze baje mu ndege zimwe n'abavuye mu ibyo bihugu byamaze gufatwa n'uwo mugera ugabo bamwe bakabatwara ankahantel, abandi nabo bakabareka bakarengana. Urumva yuko batariko babikora uko byategerezwa, handi barafashe ingingo zishoboka. Ni ukuvuga umuntu wese yavuye mu kindi igihugu icyo ari cyo cyose avuyemo ashyikira karantene, kugira iki? Bakarengera ya minsi 14. Bavuga abahinga kugira iki? Barabe yuko ibyo bimenyetso atabyasize, basanga atabifite bagaheza bakamurekura. Ariko ubona hariho abaza bagaca babarekura ubwo nyine bahita babarungika bakagenda mu ngo z'iwabo ahantu abantu benshi bakoranira. Ni ukuvuga yuko bariko barakwegera Burundi n'Abarundi. Icyo nsaba ni uko bohindura ukuntu bariko barabikora, kuko ugiye uratembera haba ku mavuriro, ku masoko, ahantu hose hahurira abantu, nta kintu kigaragara cyemeza yuko abantu bariko barahona ku wundi mugabane y'isi. Bica nicyo kiza u Burundi buriko burakora. Nka jyewaho na myenda cya frigare aho i Bujumbura, haho isoko nkuru ya Bujumbura, nta kimenyetso na kimwe cyerekana yuko umengo bariko barikingira. Ugiye hantu nipfuza yuko bohindura ariko bagafata ingingo zishoboka, bagakoresha n'igipolisi protection civile niho bari kugira bigishe abantu babategeke kwikinga.
Manyus nawe asaba ko ingingo zimaze gufatwa muri iyo ntumbero zokurikizwa kuri bose.
Baturumviriza inyene bagiye barabikora yuko abantu bavuye hanze Burundi nk'indege barasiba n'ibihugu ko bazoba bakamara nk'iminsi 14 bariko barabatima cyane no ku mbibe z'igihugu inyene bagiye barabikora. Yego turiko turabyumviriza, urumva yuko bari biyungunganije bagakoresha nyene uburyo bw'iwabo ubwo aho basanzwe bageze. Ariko mugati turiko turabikurikiranira hagufi ni uko rimwe na rimwe twagiye twumva na cyane cyane nk'abantu bavuye mu gihugu cy'u Rwanda bo baciye bagomba kubahohotera gusumba mugabo avuye nko muri Uganda canke mu bindi bihugu bindi bakabareka bakinjira. Yesi ba tulaji umano kutkasi tu mbayo kumenga. Bakira gomba kuchira gomba kwihora Rwanda kugira ngo bakira yifatanya n'icyo kiza kugira ngo cyagiye n'umunyarwanda azosubira kwinjira mu Burundi cyari mwe narimwe hagiye nka niyinzirana none ko Rwanda gogo rwareka abarundi bakagenda bakinjira kubera iki mu Burundi naho abanyarwanda bavuye baca bagomba kubareka n'inyinjira mu Burundi kandi tukatuzi neza yuko mu Burundi atanu buryo bafite bwo kugira ngo bashobore gutena asharije abo bantu babanza kuvuga ngo banze bamare iminsi cumi n'ine kugira ngo banze babatinde rero icyo mbona ni iki gikurikira nuko ubwa mbere mu Burundi n'ubu naho ho icyo kiza cumvaho hariho n'ibindi biza bishobora gukurikira nuko ubwa mbere kino gihugu cy'u Burundi ni igihugu kiza cyamaze gusubira inyuma cyane nk'ibirenge nuko bogerageza iki kintu kijyanye n'amagara y'abantu none si n'amagara y'abantu n'amaserivisi yose dukeneye bakayashyiramo abantu bafise ubumenyi bukwiye kuko ubu biragaragara neza yuko ugiye kuzaba nk'igisata cy'ubuganga ni igisata nacyo nyine baheje baguma binjiza abantu bivanye n'imvo za politiki umuntu atari umuganga uri ku butegetsi ntabwo n'abamuhaye akazi nuko rero byiza bogerageza bakarondera abantu baciye ubwenge kugira ngo niyo bahura n'ibiza abo bantu bazomenye n'ingoga ingene bashobora gukinga ibyo biza ayo nacyo ntera kamugwaruka aho ruri hose ngira ngo babone yuko hejuru y'ibibazo bya politiki hari ikintu gishobora gutera Burundi kikatuzingazinga twese hamwe ibintu byo kuza turasubira namwo umwe araba mugenzi ukamenga se Murundi niramenye yuko hari ikintu gishobora kuzahita dufata twese kuko nimwe na rimwe hari igihe umuntu ahora yibaza ati none kugira nk'ikindi gihugu kishaduka kikazagatera Burundi nk'icyo kiza ubona kije kirandagata abantu bose mbega Abarundi twese twahagurukira rimwe kugira turwane oya kubera hari aba ntanabe kuvanga ukamenga se Abarundi nuko rero twese twubumwe tukamenya yuko ikintu cyose kizoza kiraba umuntu uwo ari we wese kiza kiraba twese.
Noel ati harakwiye gufatwa n'izindi ngingo zotuma Uburundi buhangana bikwiye n'icyo kiza.
Barakwiye no kongera ingufu mu gufata ingingo ku by'ukwikingira kuko biboneka ko iki kiza cya coronavirus cyakwiye isi yose kuko u Rwanda rushikiriwe no Burundi babushikiriwe. Nibaza ko bakwiye kugwiza ibikoresho byo gupima abiketse ko babanduye icyo kiza bagashinga n'ibigo bitandukanye henshi hashoboka mu gihugu kugira uwo wese biketse bashobore kumupima byoroshye kanya na kanya uwo mugera mwoshika rero tujya tubwo kwishingira tutaraboneka byotera ingorane zikomeye cyane mu Barundi numva uwo nawo ariwo umuti ikindi nacyo barakwiye kutatubwira nkunzi cyangwa kutazura igihagararo mu gukumira uwo wese azapfuye mu gihugu kiri hanze y'u Burundi bakamupima atabahengamiye je narumvise ko urongoye rya Crève de Dirac Bujumbura yashitse avuye mu Butaliyani ariko we bakamureka agataha ibyo rero ni ibintu bibabaje cyane kuko ingwara ntiraba umutunzi ntiraba umukire kandi umutunzi n'umuto bose banduza kumwe.
Amandine nawe avuga ko ingingo leta iriko irafata zobandanya zikurikizwa kuko abona ko ari nziza.
Ikintu gikenewe cyane ni uko abantu batoza barahemanira ko cyane mu gihe aho hantu iyo ngwara yahashitse ikintu rero bokwirinda ni ukuza barahemanira ko icyo ni cyo kintu mbona menga cyogabanya iyo ngwara mu gihe bo bariko barayikingira hanyuma ego n'izo ngingo ni ukuri zirafasha. Nasaba rero yuko izo ngingo zobandanya zihadikirizwa mu bantu kugira ngo uwo mugera w'iyo ngwara korona ntisinzikaze abantu ku rugero rurenga.
Tuandanirize ikiganiro kuri Patrick ari mu Rwanda abona ko naho izo ngingo ziriho zidakwiye kugira ngo Burundi bubandanye kwirinda icyo kiza gishitse mu Burundi abarundi baba biteguye kugituza.
birababaje cyane uravye ingendo y'ubutegetsi bw'u Burundi ukuntu buriko buritwara muri iki kibazo kibangamiye isi aho isi yose yagihagurukiye ariko u Burundi bwo ukamera nk'akantu kakazinga kari ahantu kwako katagira imigenderanire n'ibindi bihugu na cyane cyane muri iki gihe isi yabaye agasozi kamwe ugendeye ku kuntu ibintu bijanye no gutumatuma na kw'amakuru bimeze n'ukuntu abantu batemberanira bakava mu gihugu baje mu kindi n'ibintu bya bikwiye kwitonderwa bagakurikirana n'urwa uruje n'uruza rw'abantu kugira ngo bashobore gukingira abarundi kikiza kitaramara gusaseka inganda nashaka ngendere kubiheruka kuba ku banyeshuri baheruka gutaha bari batashe byabanje kugorana bakabinjiza mu gihugu babanze kugumiza umwanya muremure ku mupaka bikagaragara neza yuko Burundi aho gushira imbere ubuzima bw'abantu bariko barashigira ikibazo bakigira ica politiki uwo mwabonye ukuntu amafoto yakomeje kuzunguruka berekana ukuntu aba banyeshuri bari babayeho nabi mu ntara ya Ngozi. Ibyo rero byagaragaje ca mbere yuko leta ata buryo yashize iki kintu cyo kugwanya iyi ngwara imere nabi si rero nagomba mpamagarire abategetsi b'u Burundi gutera intambwe bakoreshe ico no kwita e-government cyangwa guverinoma elektroniki barungikira ama message abanyagihugu babereka ukuntu bakwiye kwitwara bongere bashobore kwitegura bashireho ibintu bikenewe kugira ngo bashobore kugwanya iki kiza kuko muragira ngo bashobore gukinga bataronegwa. Ikindi cambabaje nuko barekuye abanyeshuri bakabarekura aho kubafata neza ngo bashire ahantu byagenewe kuja kugira ngo bashobore kumara mu iriya minsi 14 babafashe neza bagiye bamara mu mwanya muto hama barabikura barataha. Ibyo rero bishobora gushira ikihugu mu kaga.
King ari muri Afrika y'Epfo ati ibiriko birakogwa ni vyiza ariko hobandanya shigwaho n'izindi ngingo.
Leta y'u Burundi ikirakora ibishoboka byose kugira ngo ikumire za coronavirus cyangwa COVID-19 buravye mu bibanza bimwe bimwe aramaze gushyiraho ibyo mice yo gukaraba birageze kwica uwo mugera kuko ariko ari n'usaba leta yuko uburyo cyane cyane bwo gushyiraho abaganga yagize kuko buravye abaganga leta isanzwe ifite turabizi isanzwe dufite uburyo buke abaganga ntibarakora mu mavuriro yose y'igihugu hamwe bongera kujya gukumira ikiza coronavirus usanga bataye n'imirwari bakirijwe haba n'izindi ndwara zikabonera aho zinjirana usanga tugira amarira akikaze mu gihugu n'icyo batari bake rero leta yuko yoshyiraho abakuca kivi igihito bifishe uburyo bw'ubutabaza ishyirahamwe mpuzamakungu OMS yitaho amagara y'abantu ku isi cyangwa ikanasaba n'ingurane kuko aho coronavirus ishitse irahungabanya ibitari bike.
Na Nelson ari muri Afrika y'Epfo ati imbibe z'u Burundi zibandanye zicungerwa neza yahagiriye abaca mu byahumye abajejwe kwirinda coronavirus ngo binjire badapimwe.
Kuturabye nka Tanzania kwa mungu wahate umuntu arwaye nyine arwaye icyo kiza nyine mu Rwanda naho hatanguye nyine none baramaze tukaba turi hagati y'ibyo urumva yuko twese duhana imbi urumva ko natwe dushobora kuba twashyikiriwe aho dusa n'abashyikiriwe rero leta ni uko ushyiramo ingufu igakinga ku mbibe zose igashyiraho bya byuma bipima ubushyuhe bipima nyine kugira ngo uwinjiye barinde kumupima. Hanyuma ikindi cya kabiri ubona yakora ni uko yobuza abantu kuramukanya mu minwe. Hanyuma ikindi cyabwo ishobora gukora nuko yofata ahantu hahurira abantu benshi ikahashyira isabuni n'amazi. Nino ndabona yuko ahantu merereye mu gashya ndimo hamaze kurwara abantu bashaka 16 barwaye icyo kintu. Urumva yuko perezida w'iki gihugu we yavuze yuko kuva ubuya n'ibintu bijyanye n'amashuri bagomba guhagarika abana ko no mu Rwanda no muri Kenya hose bugaye na leta y'u Burundi rero ibona ukwiye n'ibindi bihugu biri kubiragira nayo ikaba ingingo nk'iy'abandi bari kubaragira kugira ngo bikingire natwe bitwara ngo mugira bize guhura mu gihugu cyacu.
Nael ari mikambi y'impunzi yanduta muri Tanzania wabona ko haraho leta ibishiramo gushaka guke
ego mitona ko bashizeho kugomba kwikingira icyo kiza cya coronavirus gihanze isi ariko ugiye kuraba uraje amabicyo kirakora mu bihugu by'abazungu bisanzwe bifite uburyo ni ibintu bikomeye cyane kacara rero geze kuri cyangwa gucacu gifite mikoro make ndetse kinafise n'intwaro ifite gushaka guke kingira abanyagihugu ucyona ko ari kibazo ego mecyona ko bashizeho hoteli umuntu ashobora kurindiramwo iminsi 14 kugira ngo ashobore kuzunguruka mu gihugu ariko batwarumvise ko hariho abanyeshuri nkamwe bavuye mu Bushinwa dushika barangura mu miryango yabo kandi batabanje gupimwa urabona ko naho iki kintu cyo gushyira abantu muri hoteli ejya hoteli batse y'ubujumbura cyagiye gufatwa cyakevye inerekana neza ko ari gushaka guke usanga leta iguma igenda ifatwa gerera n'ubwo icyo nasaba ko igihugu leta yofata nk'ama kibazo iko gihanganye kico natuma mbere bashobora gukingira abantu bose kandi mipaka yakira abantu cyangwa kibuga cindege ico nyine gusa aza Rumonge hari kivuko Makamba hariho ahantu abantu binjirira hariho zamuyinga abantu barinjira hari ya Kayanza abantu barinjira no kuvuga izo zose ni ibintu bigaragaza neza ko aho gukingira atari hamwe gusa kandi ikizoza kuduhumira naba bantu bagenda binjira badipaka izwi abenshi rero byiza basaba yuko abantu baba bari ku mipaka yose abantu bakira abantu bateza gutegura ibikoresho kugira ngo bize barapima abo bantu hanyuma aboneke n'ukingira
Asman ari muri Tanzania ati nihatunganywe ibintu bikwiye byo tuma abashinzwe kwabo gwasuzumwe badafatwa nabi
leta y'Burundi ntangingo zibereye iri kirafata mu kwikingira coronavirus yoraba ikatikura ibibanza bikwiye byangombwa byo gusuzumiramo abo bantu bavuye hanze kugira ngo agateka kabo kagume kubahirizwa kwera mwarumvise yuko nk'amakuru yuko ari abantu bashyirwa ahantu atameze neza atamazi nabo muri kuraru buryo badashobora kubashikira ibyo byo bikaza nta ngingo ishobora gufasha kugira ngo ifatwe mugabo ide isubira guhungabanya agateka ka kazina muntu kuvuga abo bantu naho bari ko barasuzumwa agateka kabo kuguma kubahirijwe ikindi cya kabiri cya gikurikira nuko leta yoreka gucagura mu gihe iri kirakira abantu ku mipaka nyambara kubashyira mu bibanda by'isuzumiro yoreka kubacagura ikabafata bose kumwe kugira ngo ntibize kuboneka kumengo hacajamwe ibintu bya politiki akaro rero abavuye mu Rwanda bavuye mu Uganda bavuye muri Kongo bavuye mu bihugu byabyo byose ikareka kubacagura bose ikafata kumwe ashamba kumwe kandi ikabasuzuma bose kubera ntawe uzi umugera wa virusi iyo woterwa kandi leta kandi yofata ingo zibereye ahantu hegeranijwe abantu benshi cyane ku masoko mu mashure amakambi ya gisirikare n'ay'impunzi cyane n'ahandi hariho hose
just ari mu ikambi y'impunzi ya Nyarugusu muri Tanzania nyene ati ni habandanye hafatwa n'izindi ngingo zotuma abarundi bakingirwa
ntabwo bihagije kuko turabona ko urujya n'uruza rubandanya ruba haba aho abantu baca babanje gupimwa cyane badapimwe no kuvuga ko bose byasaba yuko baba binjira n'amaguru baba binjira n'indege byasaba yuko bashyirwa ahantu bigamije 14 bose cyangwa uruza n'uruza gukuca kurangura gusa ku gihugu no kwinjira bakabanza bakabahagarika nk'uko ibindi bihugu byabuhagaritse ikindi turabona ko amashuri abandanya yiga amasoko n'ibindi ahantu hari abantu benshi bagatangaza yuko kidakatirwa k'abantu babandanya bahagarara hamwe bakanahindura n'uburyo bwo kuramukanya nk'uko ibindi bihugu byabikoze niko nibanza ko abakwiye gukora kugira ngo turabe ko kiza cyarwanya nganda coronavirus kitokwinjira mu kigo cyacu kuko murumva ko kigeze hafi hano Dar es Salaam ko cyamaze kwinjira bamaze gutangaza imyanda yafashwe kandi yari yapimwe
Marjita, itanga mazimeza.
ikiganiro ndafisi jambo cyo kuri uyu wa gatatu itariki 18 Ntwarane aniyo kigarukiye ugwaruka gwashinye ahanini ingene Burundi buriko burakora kugira ngo bwirinde coronavirus ariko ngo utunenge nitubuze kuko haraho ingingo zifatwa zidakurikizwa kubo zerekeye bose banasabye ko hojaho n'izindi ziza zunganira izimaze gufatwa turashimiye mwese mwaduteze amatwi namwe gwaruka mwashikirije intirano yanyu Kigali Roma gishikirijwe na Francine Kanyang hamwe na Emerson Kubwimana mu buhinga bw'ibyuma naho kuri Nsango.
Cari kiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawo.